Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa mbere n'igenekerezo rya 10/2 n'umwaka 2025 umututi namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba kati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira ihuriro ry'abarundi baharanira demokarasi n'intwaro ishigikiye ku mategeko mu Burundi rapide seruka risaba ko abagize umukuru w'igihugu ujejwe gutegura amatora yimirije seni ko tanga imihoho kuko udashoboye gutunganya amatora yizewe na bose basaba ko burenganurwa abo sabandi n'abaganga bahawe akazi mavuriro yigenga kurera mu ntara y'ubuvuzi mu Cibitoki ngo haciye amezi ane bataronswa umushahara wabo kandi ayo mafaranga ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ryari yatanze mu karere k'ubuvuzi nayo makuru ajanye n'uburimyi impungenge ni nyinshi mu banyagihugu bo mu ntara za Rutana na Makamba batunzwe n'isuka bafise ubwoba ko bazohava bicwa na kigoyi bivuye ku mvura yataze kandi ikicari igihe cyayo aya n'ayandi ni mukara
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kwaramutsa nongera ndabaha nikaze ano makuru tuyahere ku nkuru iciye ku masonga abantu batatu baraye bapfuye abandi babiri barakomereka muri komine n'intanda ya Rumonge byavuye ku mvura nyinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana bose uko ari batatu bamenyekanye ko bapfuye mu gitondo cy'uwo wa mbere umwe muri bo yatowe areremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara ca Rumonge abandi babiri batowe ibiziga ku mutumba wa Rutumo ni muri zone Minago muri iyo komine nyene ya Rumonge amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko hari n'abandi babiri bakomeretse amazu abiri nayo arasiduka abakomeretse baciye banyarukanwa ku bitaro byo muri iyo zone aho bariko baravurirwa iyo mvura yari imaze iminsi itagwa yarononye kandi n'imirima y'ibitegwa bamwe mu banyagihugu bakoze ko n'icyo cyago bari mu kangaratete bakaba basaba kugarukirwa ko abanyagihugu bo muri karitsiye kinanira ya gatatu muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura kuruno wa mbere bavyukanye ubwoba bwinshi biturutse ku isakwa ryabaye mu mazu yo ngaho mu kinanira mu bucagucagu ryakozwe na polisi bafatikanije n'abasirikare amakuru ava ngaho muri iyo karitsiye akavuga ko abo baje gusaka babaza ikaye y'ababa mu rupangu na karangamuntu zabo babasanze mu mazu abo basanze batanditswe mu ikaye baciye baburiza imodoka z'igipolisi bajanwa ku kibuga cy'umupira mu nyuma bajanwa mu gipolisi mu Buyenzi aho barekugwa babanje gutanga ihadabu icatangaje bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu kiranira ngo nuko abo bene gukora iryo saka hari ingo bagenda basimba bakabona ko umengo hari cinyegeje inyuma iryo sakwa ngo ryatumye abaja ku mirimo cyo kimwe n'abana baja ku mashure bacererwa mu makuru ajanye na politiki naho ihuriro ry'abarundi baharanira demokarasi n'intwaro ishigikiye kumategeko mu Burundi rapide seruka basaba abagize umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora seni tanga imihoho bikete iryo huriro ryandikiye ku igenekerezo rya gatanu twarane abagize umugwi seni ryamenyesheje ko bimaze kuboneka ko badashoboye gutunganya amatora yizewe n'impande zose biri muri urwo rwandiko tubibaze Pacifique Nkishimana.
Uko rwandiko rwarungikiwe ku igenekerezo rya gatanu ntwarane abagize umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora seni n'ihuriro ry'abarundi baharanira demokarasi n'intwari ishingiye ku mategeko mu Burundi rapide seruka rusaba abagize uwo mugwi bose gutanga imihoho kuko byabananiye gukora ataho begamiye mu gutunganya amatora yo mu mwaka w'2025 no muri 2027 nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abivuga. Ugo rwandiko rukavuga ko ibyegeranyo bitandukanye byaba iby'imigambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi cyangwa amashyirahamwe atandukanye byagiye byerekana utunenge twaranze ibikorwa by'uwo mugwi mu gukoresha nkunzi n'ikumirwa ry'abo mugwi utiyumvamwo. Ibyo byose bikerekana ko uyu mugwi utari gukora mu ntumbero yo gutunganya amatora yizewe na bose. Icyo cizere gike cyatanguye kwibonekeza mu gikorwa cyo kwemeza intonde z'abari biyandikishije kwitoza mu baje inama y'amakomine aho benshi berekanye utunenge n'ikumirwa bakorewe n'umugwiseni wari ujejwe kubatunganiriza. Utwo turoro twonyine nk'uko urwandiko rubandanya rubivuga ngo byerekana ko ayo makosa ariko akorwa n'abagize uyu murwi bishobora gukwega injyane za politiki. Iryo huriro riravuga kandi ibyegeranyo bidasiba gusohoka byerekana inyigisho za gisirikare n'itangwa ry'ibigwanisho ku banyagihugu biriko birakwiragizwa hirya no hino mu gihugu hatibagiwe n'urwaruka rurungikwa kurwana mu gihugu kibanye cya Congo. Ibyo byose bikaba mu gwiseni urorera. Kuri izo mvo zose ihuriro rapide seruka risaba abagize umugwiseni bose atanu bavuyemo gutanga imihoho leta nayo igatunganya ibiganiro bidakumira mu ntumbero yo kugena umugwi koko wigenga ushobora gutunganya amatora yizewe na bose.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Utandukire gisata kijanye n'intwaro ibereye aho imyidogo ari yose mu baganga bahawe akazi mu mavuriro yigenga yo mu ntara y'ubuvuzi ya Cibitoki ariko haheze amezi arenga ane batarahembwa. Abo baganga bavuga ko ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryabahaye akazi ryatanze amahera yabo mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoki basaba ko boronswa agahembo kabo ido nido na parfait mudasigana.
Abo baganga bamaze igihe badahembwa bavuga ko bahawe akazi n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières kugira bafashe mu gikorwa cyo gucandaga mu bitaro by'abigenga mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoki bakababazwa n'uko haheze amezi arengane batararonswa agahembo kabo. Umwe muri abo baganga avuga ko amafaranga yabo yarumitswe mu karere k'ubuvuzi k'intara ya Cibitoki.
Nakomeje ngo gukora tumaze amezi arengane dukora ariko nsana agahembo kacu ama muri Médecins Sans Frontières baradumitse ibyo tukabatse n'ibyo dukora ndo bari mwaduhaye akazi rero kumuta duhemba. Médecins Sans Frontières tugiye yuko amafaranga yacu baduhaye bashaka kubindi sitari amafaranga yacu ari bakabikora kikibazo ni disitirikiti.
Abo baganga basaba barongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke kubaronsa ako gahembo kabo kuko badasiba gukora neza akazi bahamagariwe.
Benefe kashaka mukwe mudutahanyije udufaranga twose tuboneje kuko tukiri ko kazi umuntu ukoresha wadukorera dukoresha MSF iyo iremera ko amafaranga yacu yatanze ntituzi impamvu rero amafaranga n'igice cyacu yagumana. Ndende cyo ko amafaranga yacu n'igice bagumanije bagumana kuko yaduhereza kandi sisi ko kazi n'ubu adukutaba gato na sisi ko kazi ana asomye turo tabagane.
Kuri iyo myidogo y'abo baganga uruganda rwaragiye Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka muganga Egide Ndayishimiye arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Urakoze Parfait Mudasigana. Mu gisata cy'uburimyi impungenge n'inyinshi mu barimyi bo mu ntara za Makamba na Rutana umanuko bw'igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bugarijwe n'uruzuba mu gihe muri aya mezi y'ukwa kabiri n'ukwa gatatu imvura yahura igwa ku bwinshi. Bavuga ko bashobora kwicwa na kigoyi hamwe imvura itogwa, ibintu nabyo ku masoko bikaba byarazimbye cyane. Inkuru tuyibaze Audace Nimbona.
Abanyagihugu bo mu ntara za Makamba na Rutana bavuga ko batewe impungenge n'uruzuba rutari rumenyerewe muri aya mezi y'ukwezi kwa gatatu no kwa kabiri. Ubwo ruzuba bavuga ko ruturira ibitegwa, bakagira ubwoba ko bazicwa na kigoyi. Umviriza umwe muri abo barimye.
Muri kino gihe twese abarimyi bo mu ntara zo mu manuka z'igihugu nka Rutana na Makamba turafise impungenge ko umwenda uzagenda nabi bitumye n'uruzuba rwinshi ruguma rwaka, mu gihe twari dusanzwe tuzi ko muri kuno kwezi kwa Ntwarane haba hari imvura nyinshi y'urushana ivyimburwa bigwiriye. Nk'uko izina rivuga, Ntwarane ivyimburwa bimburiye bitwara gute,
bemeza ko bashobora kwicwa na kigoyi hamwe ataco hinduka, na cane cane ko ibiciro vyaduze ku rugero rudasanzwe muri kino gihe.
Hamwe imvura itogwa, inzara izoba nyinshi mu gihugu, nabyo n'ibintu ku masoko vyari bisanzwe bizimvye. Nk'ikiro c'ibiharage kigurwa amafaranga 400, ikiro c'umuceri kigurwa amafaranga 100, ikiro c'amavuta kigurwa amafaranga 110, ikiro c'umunyu kigurwa amafaranga 500. Birabonekeza ko ubuzima bw'abenegihugu buguma buzimba ku munsi ku munsi, narirya izuba naryo rigiye gusongera isibe.
Ibyo bikaba uko mu gihe urwo ruzuba ruvugwa no mu bihugu byo muri aka karere u Burundi buherereyemo.
Murakoze Audace Nimbona, makuru y'inkino. Nk'uko vyama biri kuwa mbere, ihiganwa rya basketball ryarabandanije mu mpera z'indwi, umugwi wa Remesha ukaba wanaye usinze urunani amanota 77-66. Urarabira hamwe kandi ingene intsindi nkino zagenze umupira w'amaguru, naho umugwi wa LLB amasipiri ku munsi wa gatanu warashoboye kuronka intsinzi waheruka kera. Inkuru ya Alexandre Niyumbiko.
Duhere mu mpira w'amaboko basketball, aho umurwi Amigo waraye wirahiye ne champion ku manota 99-97, gutyo Amigo itahukana igikombe cy'uno mwaka mu higanwa ry'imirwi bita Corporative. Tukiri muri basketball nyene, umurwi wa Remesha waraye utangaje abantu mu gutsinda urunani amanota 77-66. Jimikana yatsinze Lion Team amanota 77-59, nayo New Star itsinda Tigers amanota 66-63. Muzinga itsinda Kern amanota 98-86. Dinamona itsinda Young Eagles amanota 118-52. Umunsi wa gatandatu Jimikana yatsinze Young Eagles amanota 96-60. Dinamo itsinda New Star amanota 100-68. Rizipo yatsinze Kern amanota 111-58. Urunani rutsinda Muzinga amanota 112-60. Nayo Lion Team itsinda Aigle Noir amanota 98-68. Umupira w'amaguru mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ryari rigeze indwi igira 2023. Kuri uyu w'Imana Buma muri Uganda yanganije na Flambeau du Centre kimwe ku kindi. Igitega kuri Stade Ngoma Musongati yatsinze New Star Interstar 2-1. Kuri Stade Gatwaro Gitaro yagiye kwatsindira Kayanza United 4-2. Kuri Stade Rukundo Message Ngozi yanganije na Rukinzo kimwe ku kindi. Nayo Olympic Star kuri Stade Umuco y'Imuyinga yatsinze Royal Vision 5-1. Umunsi wa gatandatu Burundi Sport Dynamique Buganda yatsinze Moso Sugar kimwe ku busa. Aigle Noir ija gutsindira Ngozi City ku kibuga cayo Rukundo kimwe ku busa. Ku munsi wa gatanu LLB Amasipiri yaronse amanota 3 inyuma yo gutsinda Academy Day ibitsindo 2 ku busa. Ku ndwi rero igira 23 Aigle Noir iracari imbere n'amanota 52. Buma muri gira kabiri n'amanota 50, Musonga tigira gatatu n'amanota 42, nayo Academy Deira Musoshuga n'amasipiri niyo mirwi ya nyuma ishobora mbere no kuzokorokera mu cicaro ca kabiri.
Tukurikire akamu gategwa n'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Fokode kubijanye n'ifungwa ry'agateganyo kurikira.
Hello, madame.
Oui, Bashir. Wasitse kuri telefone umutwe.
Kera. Nocegwa n'umenyesha makuru. Ndikwisanga iradiyo nyine. Nasabye naho dukorera ikiganiro bahampaye. Ugeze hagufi kagore. Nta ninyo nijyogora. N'amaso y'ibikere ntabona.
Kera none ibikere biratira mugabo n'ubuzi upfo. Naje sa n'ubushitsi nahuye n'ambute yaje wa muntu. Ubateguwa byose nshike dukora ikiganiro.
Biratonze neza cyane. Erega bitegezwa guca mu makuru yo mu ijoro. Ntiwambwiye ko icyo dushimikira ko ari ukuntu amategeko mu bijyanye no gufunga by'agateganyo atagikurikizwa aho basigaye barenze ikiringo abaharanira agateka ka zina muntu ni ugukobya pe
sizo nkubwirari namwe ga wamenyesha amakuru ndaze mubona byinshi mugashikirwa na byinshi cyane ntibyoroshe namba ubu rero twasanze bimanukoje mu gufunga abantu mu buryo butabereye kandi ugasanga babafunze n'igihe kirekire bataburana basi urumva n'ikiringo cyo gufungwa by'agateganyo n'inyamirama bitarenze iminsi ndwi ishobora kongerezwa iyindi ndwi bisabwe n'umushyikirizi w'amahanga nticyubahirizwa ubare mbere nawe kwiza neza niyo yandi ifitwa ko bafunga by'agateganyo
erega iyo nkuru irakomeye cyane ahubwo tujya tuganira mu ndimi zine
barakumesanya pe imana ubusa urazikwa
baramesa bakumesura urazi ko batabyoroshe karibu ubwo rero
Bakirabantu bekereza guheti ni bande none ko komu sinagura ee baramuteruye baramusungaje mana yanjye yoo
barajyurute barajyurute muramubibonye aho navungiye amazuru narahebye se njumva inuka n'imoto Nako nta imoto byo hatumbere. Mu kwezi mazana atuntuye. Ukunyandiko mubayeho. Nimufungura. Nitwa wabazaniye mudusakwamo n'abantu. Nimubanisha. None ibi bintu ko bitageze atubyite gute. Iki gihugu cyashobora guhohotera abantu nk'uko kose. Erega n'umunyururu w'inzira usaga umuntu uburenganzira bwiwe. None nk'ubu abantu muri aha mwese ko muratana amadosiye mufitiye babagirize iki.
Urawa ahubwo aho hari ikanetsi y'umukore ntuyiceko horeka kunuka gute dukoyora mu ikanetsi tukayigumana wa muntu ibyo amadosiye byo ntacyo ndabinezweko mbabajwe no ko nk'ubu bananyankiye no kuja kwivuza bansigurira yuko atagitoro kihari maze amezi atatu hano sindasohoka kandi ngenda indwara idakira ku myaka 56 mfise ariko n'ukuri babona natoroka Mbari jivya dosye yanje, bambwira yuko umutegetsi yamfungishije ngo ntarababwira icyo boko. Aha rero kurindi. Aha rero hari n'abakirizi bafunganywe n'abana babo. Ikibabaje rero, urabona ko atana kantu kadutandukanya abagabo n'abagore. Aha mwijyo rero ni ibyo umaze kwibonera, biteye ubwoba na gahinda.
Murumva ko teka kazi namwe. Ubu niboneye ko mugabite dolihagurira kugeza bihindutse abantu bavundira mu bashanye n'ibitwa abantu munyoro bagateganya ego ubundi gufunga umuntu n'inyamira amabire kuri imisi yatatunganya neza dosera sawa umushikiza amazi yindi ndwi kandi ntashobora kurenza izi cumi n'imwe ihangane uje bihinduka iyo dosiye yashyikiwe umushikiriza amanza naho afite iminsi cumi n'itanu kugira abe yashikanye umufungo mbere y'umucamanza kugira ngo harahabwe ko ifungwa ryiwe rikurikiza amategeko bitabayije hategereza guca afunga kuko haba harabayeho nyanga ry'amategeko
Kahuni nuko.
Nuko ni kubara jaguye. Tawatanyishe. Bahemu kabihindu. Patuliana.
Iki gitsina cyatunganyije n'ishyirahamwe Fokode mu ntumbero y'ukebura ku bijyanye n'ifungwa ry'agateganyo. Ikiringo cyerekanijwe n'amategeko kugeza kubahirizwa. Ikambere amategeko yohinduka icyo kiringo kikagabanwa nk'uko tubisanga mu cyibi iryo shyirahamwe ryakoze
ino
ngo hadice dusozera no makuru yacu nkabashimiye mwebwe mwese onteteyompi mugire aho muba mubahwe mubanye no muvyanyu na gahwana.